inkuru abagabo babiri David Gakunzi umwanditsi w'umurundi n'umushingwamanza w'umubiligi Maître Bernard Menge bagejwemo niyerekeye ireresi yaciye kuri Television France 3 itariki 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2016 yavuga inkuru z'uko mu ntara ya Karusi urwaruka rw'imbonera kure zegamiye umugambwe uri ku butegetsi zoba zariko zica abantu iyo reresi yerekana urupfu rw'agashinyaguro abo bantu boba barishwemo Maître Bernard Menge na David Gakunzi bahawe ijambo niyo televiziyo bemeje ko ubu bwicanyi bw'abage abagabo basiguye ko abishwe ari abatavuga rumwe na leta kandi ko byakozwe n'inzego za leta umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yari yatwaye ikirego mu Bufaransa abagiriza ububeshi ugushikuza no gutyoza urwego rw'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatanu sentare nkuru y'ipari mu Bufaransa yasohoye ingingo ivuga ko ibirego bya perezida Nkurunziza biteshejwe agaciro kandi ko atashingiro bifite David Gakunzi amaze kumenya iyo ngingo yabwiye ijwi ry'Amerika ko insinzi atari yabo ahubwo ari yabarenganijwe bose mu gihugu
urubanza rwaciwe Nkurunziza yatsinzwe ibyo yashaka gushika ko ntiyabishyitse ko kubera urukiko rw'umufaransa n'urukiko rwigenga sintsinzi yanjye sintsinzi ya Menge sintsinzi ya France 3 ni intsinzi y'abantu bose bishwe y'abantu bari mu bafunzwe y'abantu barenganyijwe abandanye barenganyijwe mu Burundi kubera yuko ibyo leta y'u Burundi yashaka ko ari gukoresha urukiko rw'umufaransa kugira leta y'u Burundi mire nk'aho Menga irabeshyerwa makungu kuko batwitwariye bavuga ngo twavuze yuko bica abantu twarabyerekanye imbere y'urukiko yuko ku by'ukuri bica abantu ko hariho abantu bafungiye ubusa ariho abantu bazimanganye ko bafata ku ngufu abakenyezi urumva rero bamaramaye kuko twarerekanye ibikorwa nabi mu Burundi
n'urubanza rwari rwaburanishijwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka naho abo bagabo babiri batsinze urubanza inyuma y'amatohoza ahanitse yakozwe n'iyo televiziyo France 3 byabonetse ko ururimi abantu bari muri iyo reresi bavuga atari Kirundi ahubwo ari Gihausa kivugwa mu bice by'uburengero bwa Afrika mu bihugu bya Niger na Nigeria kandi ko ayo masanamu atarayo mu Burundi David Gakunzi ati senariyo yo yaravye ko ibyo twavuze byerekeye iyo nyangwa y'agateka kazi na muntu byabaye mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015
barumvise yuko icyo tari cyo kibazo nuko uburenganzira bw'abantu mu Burundi bumerewe nabi ibindi byose yari mikino gushaka gukoresha iki cyangwa kurya kugira uyibagize yuko ku by'ukuri ikibazo n'abantu bapfuye n'abantu bafunzwe ku busa n'abantu barenganywa n'abantu bajimanganye icyo nicyo kibazo gikuru naho ibindi n'imikino kandi nino gukina ku bantu bapfuye ku bantu babuze ababo
umwe mu bunganiye Menge na Gakunzi muri iyo dosiye yaheruka ku bw'ijwi rya Amerika kw'icyo kirego cya perezida Nkurunziza bwari uburyo bwo gushaka gutesha agaciro no guca intege Maître Menge kuko ari mu bakurikirana dosiye y'ibirego byatwawe muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yamara Maître Armel Niyongere nawe nyene aremera ko ireresi yerekanywe atari yo mu Burundi
ibyo byose biri mu rukurikirane ko kugira bashobore kujuragiza abariko bunganira imiryango yituye sentare mpuzamakungu mpanabyaha ariko turi ku ruhande rwacu tuzodohokerwa kandi turazi neza yuko atavyo bafise bitwarira umushingwamanza ariko afashe imiryango bariko barasamaza bariko bagerageza kujuragiza bariko bagerageza kwica amatohoza ariko araba irya reresi berekanye reresi yafatiwe mu Karusi reresi yabaye mu bindi bihugu ni reresi yari kirigishizwa ko imbonerakure kugira baje ku kwica abantu bisunze ibyo babonye
David Gakunzi avuga ko iyo ngingo iba intege zo kubananya urugamba batanguye bwo gutwara ibirego irahe muri CPI kubakekwa ko ibyaha byonyangwa by'agateka kazi na muntu mu Burundi
ni kubandanya turwanira aba bamerewe nabi mu Burundi bashatse ko tutosubira kuvuga tuzobandanya tuvuga bijya byo kwica abarundi abari bo bose yaba umuhutu yaba umututsi yaba umunyapolitike yaba uwariwe wese yicwa bikabera nkaho ntacyabaye ibyo ni ibintu biterezwa guhera kandi tuzogira uko dushoboye kose tuzobanuye turwanya ingwano kugira ivyo ntibisubire kuba
n'abayobozi ba televiziyo France 3 nabo nyene bari bitwariwe umukuru w'igihugu yari yabagirije ko bakwiragije ibihuha n'inkuru zitarizo abo bagabo bose basanzwe badacana uwaka na leta y'u Burundi yavuga ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi Pierre Clavier n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.